Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Maramutse nshuti bakunze muzindukanye n'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda, kuba twumva muri mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Mu gihugu cy'u Rwanda, igisagara cya Kigali cyatanze ukwezi kumwe kugira ngo amahema aberamwo ibirori atujuje ibisabwa abe yakuweho.
Ndebye kuri Rwanda rugufi cyane cyane, biragoye kugira ngo umuntu azajye kwigondera hoteli ya miliyoni zingahe, kandi tentegega ikodeshwa 1500 kandi ubukwe bukagenda neza, bigomba kugira ingaruka byanze bikunze.
Aba ni bamwe mu badandaza bafise amahema yakira ibirori mu yagezeho ijya nino ku isi. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco anegura abakora ibikorwa, avuga ko bihindura ibahari ya Mediterane akaburi, ikibanza cy'amatati, icingwano n'icubucuruzi bw'abantu. Turabigaruka ko tuza kubabwira kandi n'ivyikiza cakorera n'ica dange biriko bisongera isi be Sudani isanzwe yugarijwe n'ingaruka z'intambara. Musangwe kazi. Nongere ndabahikaze ntutse bakunze ibijwi rya Amerika na mwaramutse. Leta ya Mexique yatatanije ibihumbi by'abimukira igerageza korosha ikibazo cy'ubwinshi bwabo ku mupaka wa Majepfo uhuza ico gihugu na Guatemala. Bajanywe mu bisagara biri hafi yaho bimuwe bavanwa. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu hejuri mu Kankusi.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe abimukira cyavuze ko cyohereje imodoka z'amabisi 189 n'amavani 73 yo gutwara abantu barenga 180. Nyamara nubwo ibyo bikorwa, mu gitondo cy'ejo kwa kabiri abantu 1000 bari bategereje hanze y'ibiro bishinzwe habinjira n'abasohoka bya Tapachula, mu gihe abimukira bambuka uruzi rwa Suchiate baturuka muri Guatemala binjira muri Mexique nk'uko ababyiboneye babibwiye Reuters. Ibiro by'igihugu bishinzwe abimukira byashyizeho inkambi mu rubuga rwa Tapachula, bityo abashaka ubuhungiro bashobore kubona aho babusabira batagombye guhura n'urugomo rwaturuka ku ruvunganzoka ku biro bishinzwe abimukira. Umubare munini w'abimukira wagiye wambuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baturutse muri Mexique muri ibyumweru bishize, byatumye igitutu kiyongera ku buyobozi bwa Perezida Biden ngo bugabanye umubare w'abantu binjira mu gihugu mu gihe kwiyamamariza amatora ya Perezida ya 2024 bitangiye gufata umuvuduko. Abantu benshi cyane bagiye burira za gari ya moshi mu majyaruguru ya Mexique zikora ku muhanda munini, bituma zihagarika zimwe muri za serivisi mu cyumweru gishize bitewe n'ubwoba ku mutekano w'abimukira. Baganira ku mpungenge za gari ya moshi n'abategetsi ba Amerika mu mpera z'icyumweru, Mexique yavuze ko impande zombi zumvikanye ku ngamba zitandukanye zo guhangana n'ikibazo.
Ejo ni mu Kankusi, urakenuye tukivuga ibya bimukira. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yatangaje ko ibahari ya Mediterane idakwiye kuba akaburi canke ikibanza cy'amatati. Ni mu ijambo yamashikiriza uko indwi iheze ari mu kibanza cy'umweranda Petero i Vaticano mu Butaliyano. Fidele Niyongabo.
Papa Francisco yashikirije iryo jambo inyuma y'uko agendeye mu ndwi irangiye igisagara cya Marseille mu Bufaransa kirimo ikivuko ku ibahari Mediterane. Yari mu nama yari ifite intumbero kuganira ibibazo bibera mu ibahari Mediterane. Yari yamirije ibyo yise kwirengagiza bikomeye abimukira. Papa Francisco yatangaje ko ahubwo iyo bahari ihuza imigabane ya Afrika, Aziya n'Uburaya, uburaruko n'ubumanuko, ubuseruko n'uburengero, abantu, indimi n'imico, amadini n'ivyiyumviro bitandukanye. Yatangaje ko abimukira ibihumbi n'ibihumbi baca mu ibahari Mediterane barondera gushika ku mugabane w'Uburaya bategerezwa kwakirwa neza bagahabwa indaro kubera bashobora gufasha ibihugu biwugize. Yavuze ko ibihugu byo kuri uwo mugabane bikwiye kubona abimukira mu buryo bwiza. Ibitigiriza abimukira baca mu ibahari Mediterane barondera gushikira umugabane w'Uburaya vyiyongeye hafi y'inshuro zibiri kuva mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022. Hisunzwe ibiharuro byashizwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya muri uku kwezi kw'icyenda. Hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi k'umunani k'umwaka wa 2023, igitigiri cy'abimukira bacitse mu Butaliyano baciye mu ibahari Mediterane baturutse muri Afrika mu buraruko bashitse hafi y'ibihumbi 114 n'amajana atatu.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abajejwe amagara y'abantu muri Sudani bagabisha ko indwara ya korera n'iya dange ziriko zirakwirakwira mu bice bitandukanye by'ico gihugu ziriko zitegwa hanini n'imvura ivanze n'ingaruka z'intambara imaze amezi arenga atanu. Ejo ni mu Kankusi.
abayobozi mu by'ubuvuzi bemeje indwara yakorera ku nshuro ya mbere kuva intambara hagati y'imitwishyamiranye itangiye hagati mu kwezi kwa kane. Bavuga ko umurwayi wa mbere yabonetse muri leta ya Al-Qadarif mu mpera z'ukwezi kwa munani. Minisitiri w'ubuzima w'igihugu cyose cya Sudani yavuze mu itangazo mu ijoro ry'ejo kwa kabiri ko abantu 18 bapfuye kandi ko 265 banduye ukorera muri leta ya Al-Qadarif. Sendika y'abaganga muri Sudani yavuze ko abantu 3398 bagaragayeho indwara itera umuriro izwi nka dengue mu mpande zose za leta za Al-Qadarif, Red Sea, North Kordofan na Khartoum hagati mu kwezi kwa kane kugeza hagati mu kwa cyenda. Uwo muyobozi muri iryo tangazo yakomeje avuga ko iyo mibare ari nk'igitonyanga mu nyanja kandi ko iri munsi cyane y'abarwayi bakekwaga mu ngo no mu bashyinguwe batabaruwe. Itangazo ryavuze ko kimwe mu byafashije indwara gukwirakwira hari amazi yanduye anywebwa haturuka ahantu imibiri itashyinguwe kimwe no mu myanda no kuba serivisi z'ubuzima zitari ziteguye mbere y'ibihe by'imvura.
Mu ntumbero yo gukingira abana, igisata ca ONU kijeje kwitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo casavye ko amashure yose avanwamo ibanza bishobora kunuwegwamo itabi. Oriane itangishaka.
OMS bivuze mu gihe itabi ryica abantu barenga imiliyoni 8 kila mwaka. Ahanini abicwa n'itabi bava mu bihugu bikenye canke biri mu nzira y'iterambere. Ivyo bihugu nivyo birimwo ibice 80% by'abantu muri Yaribi. Ivyo biro bijejwe amagara y'abantu ku isi bimenyesha ko igice c'abana ku isi bahema imyuka mibi y'itabi, abandi 51,000 bakicwa n'indwara zijanye n'imyotsi yaryo abantu banywera haruhande yabo. Umwe mu baganga b'abayobozi mu biro vya OMS, Christian Starry, avuga ko mu gihe abarenga igice cy'abantu banywa itabi bapfa kare kandi ko amasosiyete arihingura agerageza kurondera abandi banywi baryo bashasha mu bakiri bato. Avuga kandi ko ibyo biruko mu gihe bizwi ko ibice 90% by'abanywa itabi batangura ingeso zo kurinywa batarakwiza imyaka 18. Ibyo nivyo bituma abahingura itabi barondera abaguzi baryo muri uwo mugwi w'abakiri bato. Muganga Skari avuga ati amashuri n'ibyo bibanza vya mbere byofasha gukingira abana imyuka mibi y'itabi kubera bamarayo igice cya bitatu by'umwanya wabo aho baba bari maso. Avuga kandi ko ibihugu 149 bimaze gutegura amategeko ajanye no guhagarika itabi mu bibanza by'inyigisho. Yavuze ati turiko turabikora uko mu ntumbero yo guhagarika umuco wo kunywa itabi mu bibanza rusange.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini. Igisirikare cha Republika Demokarasi ya Kongo gitangaza ko ingabo z'ico gihugu ziri mu myiteguro ya nyuma yo kugaba ibitero cita sindamusiga ku barwanyi ba M23. Ibindi kuri no nkuru na Jimmy Shukrani bakomera.
Ibyo bivugwa n'ingabo z'igihugu FARDC biranashimangirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Lutundula wifuza kuwo mutwa wa 2023 usenywa burundu. Uturere twa Rutshuru na Masisi nitwo dushobora kubisibaniro ry'imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC na M23. Impamvu ni uko tuduce ari uturimwe mu bare munini w'inyeshyamba za M23 kurusha handi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Muri iyi minsi muri utu duce twari dusanzwe tutamenyerewe mu ingabo za leta, kuri ubu haragaragara ubwiyongere bw'izo ngabo. Ubusanzwe duce twa Kibumba Kanyamasoro two mu teritwari ya Nyiragongo na sheferi ya Bashali na Bahunde mu teritwari ya Masisi kwari mu maboko y'ingabo zo muryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase. Ahandi hari hayobowe na M23 naho hafi teritwari yose ya Rutshuru n'ibindi bice bya sheferi ya Bashali mu teritwari ya Masisi biyobowe kugeza ubu na M23. Ibi bije nyuma y'uko guverinoma ya Kongo ihaye M23 igihe ntarengwa cyo kuba yavuye mu duce twose yafashe bitaba ibyo hagakurikiraho intambara. Ibi byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Lutundula Pala mu kiganiro yahaye ibitangazamakuru bitandukanye mu cyumweru gishize. Ubuyobozi bwa FARDC nabwo buvuga ko igisirikare cya Kongo cyiteguye gusenya burundu umutwe wa 23 mu duce wamaze kwigarurira kuva imirwano y'ubuye. General Peter Shirimwami, guverineri mushya w'intara ya Kivu ya ruguru, yemeza ko FARDC ishyize imbere guhashya 23 aho iri hose ititaye ku masezerano Kongo yagiranye n'ibihugu bigize yase.
Je suis en train de matérialiser ndimo gukora ibyo bankuriye barimo na perezida bantumye gukora ubu nta mwanya dufite wo gutakaza habe na gato rwose tugomba guhashya M23
kubera umubare mwinshi ingabo za Kongo FARDC woherejwe muri utwo duce hari intambara itutumba muri komine ya Kibumba na Kanyamasoro no muri za shefiri za Bashali na Bahunde mu teritwari ya Masisi guhera mu ntangiriro z'iki cy'umweru ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Nyiragongo byahinduye imikorere guverineri w'intara Kivu ya Ruguru yemeje ko itsinda rya FARDC rishinzwe kwivuna umwanzi ryari rifite ibyicaro mu mujyi wa Goma uburyo muri muri komine ya Kibumba kuri ubu nta munyamakuru wemerewe kujya Kibumba atabiherewe uruhusa n'ibiro bya guverineri bishinzwe itangazamakuru n'itumanaho haba ku baturiye mu mujyi wa Goma ndetse n'abo muri teritwari ya Nyiragongo kuba ingabo za leta zongiye kugaragara mu duce zitari zisanzwe zibamo bigarura icyizere cyo kuba umutekano usesuye waba ugiye kugaruka muri utwo duce ibi birimo kuba mu gihe hari abaturage barenga ibihumbi bari mu nkambi z'impunzi kugeza ubu bateye icyizere cyo gusubira mu byabo kubera intambara Ashile Tabaro umuturage wo muri gurupe ya Kibati yegeranye na Kibumba yabwiye ijwi rya Amerika ko ibi bitanga icyizere ku mpunzi ndetse no kubaho kw'amatora ateganyijwe mu kwezi kwa 12 gutaha
tukaba turi kubona za FARDC ingabo zacu ziri kuyideprayinga kugira ngo babone ukuntu bakubita dui asubiri yavuye abaturage babone gusubira gutahuka no kubona amahoro tukwire gutora nk'abandi bakongomani
Tofile Tungane umwe mu banyapolitiki bo mu teritwari ya Masisi yabwijwe rya Amerika ko leta na FARDC bakoze icyari gitegerejwe n'abaturage
ni ikintu kidushimishije cyane kandi twategereje ko leta ibikora none kuba ibitekerejeho ikaba yatangiye kohereza ingabo mu duce tumwe two imihari yari garuriye biradushimishije cyane
abaturage ndetse n'abagize za societe civile bakomeje gushinja ingabo za yase ko zaba zikorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 izitungwa gatuki cyane kurusha zindi nizo mu gihugu cya Kenya na Uganda zahawe kugenzura Nyiragongo na Rucuru ese ibi ntabwo byakoma mu nkokora ya FARDC mu bikorwa byayo bya gisirikare Abraham Shukuru no umusesenguzi mu bya politiki ya Kongo
bonu uburenganzira bwa FARDC ubundi EAC yarananiwe niba yarananiwe rero gisirikare cya Kongo cyangwa si guverinoma ya Kongo igomba gukora ibishoboka byose ikaze ikarinda umutekano w'abaturage kuko abaturage bose bafite uburenganzira bwo kuba barindwa n'ingabo zabo
nubwo benshi bavuga ko leta ishobora gutsinda intambara ihanganye mu nayo 2023 hari abatabibona uko Jean Claude Kambale wo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo avuga ko ubu 2023 ifite imbaraga zo kurwanya kandi gatsinda FARDC
nukuri njyewe birambabaza cyane byerekana ko leta yacu yananiwe kurangiza ikibazo cy'umutekano hano iwacu mu burasirazuba bwa Congo
M23 ishinja leta ya Congo gucukubira n'amasezerano y'abakuru b'ibihugu bya yase Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23
nibyo ibyabaye umushaki n'ikibumba ni ugutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu bya yase nimba FARDC ishaka intambara M23 izabikora kandi izabasubiza nk'uko babishaka ariko muri ibyo byose tugasaba umuryango mpuzamahanga guhana byimazeyo leta ya Kinshasa
mu cyumweru gishize amashusho menshi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abayobozi bayo mu 2023 bahumuriza abaturage bo mu masantere ya Kiwanja Kicanga na Tongo uyu mutwe wigaruriye aba babwiraga abaturage ko bazabarinda nk'uko biyemeje Jimmy Shukurani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Ijwi rya Amerika nari nabishe ku masonga nk'itangura mu Rwanda ingingo y'igisagara cya Kigali yafashe yo guhagarika amahema atujuje ibyangombwa aberamwo ibirori n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi niyishimiwe n'abegwa n'ubwo bucuruzi Asumta Kabuyi aratubwira ibindi
Icyemezo kitaramara icyumweru gifashwe cyatangiye kuzana ingaruka ku bari basanzwe bakora ubwo bucuruzi uyu mubyeyi utashatse kuvuga izina rye afite ihema ryakira ibirori ibikorwa amaze n'imyaka itanu akorera mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali yagaragarije ijwi rya Amerika ko iki cyemezo cyatangiye kumugiraho ingaruka
iki cyemezo cyatuguye neza sifite n'icyo kubivugaho kubera yuko twe nka korona yatugize ingaruka nyinshi cyane dufite kredi z'abandi zitararangiza njyewe nyiringa waje cyane cyane ni abantu ngiye kuzongera gusubiza ubuze noneho abo twababwira ngo ayo mafaranga se waheruka yatanga ko turi no muri mwe na urya no gukora kazi warangije kuyashora bararangije barambiye ngo ndikorera hano hatemewe
bavuga ko ngo ibyo mukora bisakuriza abandi baturage
ibyo ngiye byo wabivuze ntabwo yabivuze rero ko bisakuriza tuti karama derese tuvuze
iyema ry'uyu mucuruzi risanzwe riganwa n'abantu bafite amikoro make kuko mu munsi w'ubukwe aca amafaranga yagera ku 500 mu gihe haba hari ubukwe bwinshi mu kwezi kwa gatandatu kwa kane kwa munani ndetse no kwa cyenda ashobora kwakira abageni bane buri kwezi ni kuvuga ko mu gihe cy'impeshyi ashobora gukorera amafaranga agera kuri 800,000 atarakuramo ibyo akoresha abamugana abenshi baba batinye ibiciro bihanitse byo mu mahoteli asanzwe yakira ibirori ndetse no mu mahema yakozwe mu buryo yagenewe ibirori umuturage ukorera mu mujyi wa Kigali waganiriye n'Ijwi rya Amerika yagaragaje ko mahema aciriritse akorera mu mujyi wa Kigali aca amafaranga make ugereranije n'ay'amahoteli aca abayagana ubushakashatsi buto Ijwi rya Amerika ryabashije gukora twasanze amahoteli amwe akorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'amahema manini yatunganirijwe kwakira ibirori aca amafaranga ari hagati ya 600,000 kugeza ku 10 uhereye kuri ibi biciro abaturage bafite amikoro make bahera aha bagaragaza ko iki cyemezo nikiramuka gishyizwe mu bikorwa gishobora gutuma umugenzi w'ubukwe nyarwanda ushobora gucika burundu
ndavugira kuri rubanda rugufi cyane cyane akenshi abantu bifite n'ubundi bari basanzwe bafite ubushobozi bwo gukora amakwe agaragara n'ubundi bari basanzwe babikorera muri mahoteli cyangwa se n'ahantu hisanzuye ndebye kuri rubanda rugufi cyane cyane biragoye kugira ngo umuntu azajye kwigondera hoteli ya miliyoni zingahe kandi tentegega ikodeshwa 500,000 kandi ubukwe bukagenda neza bigomba kugira ingaruka byanze bikunze hari uwo ushobora kubwira uti ndabihagaritse automatikoma gahita yishyingira urumva ko Rwanda rugufi agomba kubigira bigomba kubagiraho ingaruka byanze bikunze
uyu mujyi wa Kigali uvuga ko icyo cyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa guhera mu mpera z'icyumweru gishize ku buyobozi bw'uyu mujyi iki cyemezo ntikireba abantu batera amahema bafite ikiriyo inama cyangwa se ibindi birori byo mu muryango bikorwa bigahita birangira umujyi wa Kigali usobanura ko amahema yemerewe gukorerwamo ibirori agomba kuba yujuje ibisabwa babirimo kubonaho abitabiriye ibirori bashyira imodoka zabo ahari ubwiherero buhagije kandi hadasakuriza abaturanyi mu bindi bisobanuro umujyi wa Kigali utanga kuri iki kibazo ubuyobozi wabo Rubingisa Prudence yabibwijwe rya Amerika ko amahema azasigara arayubahirije ibisabwa
niba ufite tent ishobora kuba yakorerwamo nk'imyidagaduro ukaba warasabye icyangombwa ukanabagihabwa uti nzajya nakira abantu 300 mfite ubwiherero bwabo bantu mfite aho bapakinga mfite ibirinda inkongi z'umuriro ariko igiye kubikora nibyo wubahiriza kugira ngo utaza gushyiramo abantu bageze kuri 600 kandi warateguye ibigendanye n'abantu 300 hari ikoreshwa neza ry'ubutaka hagendewe ku gishushanyo mbonera ese ubutaka bwawe uri kubukoresha icyo igishushanyo mbonera cyo mu gihe Kigali cyemera icyo tugambiriye ni ukuvuga ngo nihe twakosore kiba kitameze neza ariko hari ziri buveho ubona ko zishobora kuba ziri ahantu zitakaguye kuba mwene zitahawe n'ibyangombwa
umujyi wa Kigali utangaza ko hari amahema amwe yatangiye gufungwa ayandi akazagenda afungwa buhoro buhoro bitewe n'azaba atarubahirije ibisabwa uteganya Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika tubandanirize mu Burundi aho imiryango myinshi yo mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'ico gihugu itaritabira ugutandukanya ivyaro ibi biriko bituma imiryango yibaruka abana benshi bigaca bigorana kubarera no kubitaho hamwe uburyo bwo gutandukanya ivyaro butokoreshwa mu Burundi abanyagihugu bazoba barenga imiliyoni 16 mu 2030 nkuko biri mu biharuro vy'ikigo kijejwe ivirondoka mu Burundi
iyo ubyaye abana benshi ugira ingaruka nyinshi abona itongo ryaraze ry'abahungu 3-4 bishaka gute ni itongo bayo bibaye rito bishaka gutema kurya bakakwica urumubyeyi wabo kubera yari benshi babuze aho batorana
Francine Nyandwi ni umuntu mwesha kiyago akorera ahitwa Mpifi muri Bubanza yemeza ko imiryango y'abana benshi ifite ibibazo indiri harimo ababyeyi bicwa n'abana babo kubera ubukene bw'amatongo
iyo ubyaye abana benshi ugira ingaruka nyinshi abona itongo ryaraze ry'abahungu 3-4 bishaka gute ni itongo bayo bibaye rito bishaka gutema kurya bakakwica urumubyeyi wabo kubera yari benshi babuze aho batorana ingorane ni nyinshi ngaha ku mutumba ku bantu bavyaye abana benshi urabona ni wace amatongo ni make amatongo ni mato mato ingorane y'abantu bagira bavyaye abana benshi inzara mu miryango ica yiyongera ariko abantu bafise abana bake vy'ukuri urabona ko bavye ko mengo urabaravye no kwisubisa ngaho bameze neza tangorane
uwo ndyo roza nahazwe wo muri komine musigati ntara y'ubanza mu rengero bw'u Burundi avuga ko bimugora gukoresha uburyo bwo gutandukanya ibyaro ariko be n'umunega wiwe baruhiye kuvyumvikana ko kubera umugabo waje kwisumamwa kure y'umuryango wagatahuka giturumbuka
abagabo bacu ntibaza ntibatugira ati turaje umwanya n'umwanya ashobora kuba ubona ashitse impamvu umuntu aba aguma yikingira kukiringo kigeze nyene uko bitegekanijwe
ariko yabwije ujya Amerika ko mu kibano abona aho byananiye kandi bibagira ko ingaruka mbi mu mibereho y'urubyaro rwabo
kubera nk'ubu hariho nk'abavyaye abana benshi babura icyo babagaburira cyo ugasanga bamwe bariko barangara mu matongo yaraje ugasanga ko barajyana amatongo naka abana ni benshi ugasanga itongo ribaye rike
Joseph biruteka ubusafi se inzara zitanu tumubajije niba ashobora gukoresha uburyo bwo gutandukanya ibyaro ari twengera n'ahazi ukuntu bikorwa
Tuwa narishika kunwa kukura yao akagegene akanyuti pidansi pionivyo nivuk jewa anati honda ukoresha anati ndigara mkoresha
Dismas Nyagugu n'umuhanuzi ajejwe izingo n'imiryango muri komine musigati yemeza ko madini ari ntambamye nyamukuru mu kubuza abubakanye gutandukanya ivyaro
gushika uno munsi tucabona umurindi w'abana bavuka ku bwinshi turabona yuko tukiri ku ntango ariko tubandanya dusemerera duhimiriza bene igihugu
mu kubera ko abantu ku bwabo bo byumva ariko turagira ingorane zo kubera amashingiro yagwiriye amashingiro niyo aca tubera intambami kuko n'ugomba kubikora agenda mu ibanga ku buryo abantu bo mu ishinga batamubona kugira ngo ashobore guhitamwo bwa buryo bw'akagegene canke akanyuzi canke ibinini n'ibindi
muganga nani ndacayisaba twari umugambi w'igihugu jejwe irondoka ijanye n'amagara meza penetere naho yemeza ko leta yashize ingufu nyinshi muri ico gisata asigura ko impinga ikiri ndende ukundi ko yavyiganije urya Amerika
mubiravye namwe bwe murabona yuko hariho abataritabira uyu mugambi kuko urabona ko ikibazo cy'ibirana ry'abantu kiguma cibonekeza mu gihugu cacu kandi murazi ko kitabura ingaruka mbi mwamumazi bonye nuko ubona isi y'Burundi itimu itaguka kabona yuko ibice birenga 80% by'abarundi arabarimyi batunzwe n'isi nyene batemeza kurima mu gihe rero isi itaguka abenegihugu bakenera kubaho rero bisaba yuko abenegihugu batunganya ivyaro kugira ngo abarundi bavyara abana bake abana bashobora kuronka ibibatunga bakabaho neza
amenyesha ko ataterambere ry'igihugu rishoboka mu gihe abarundi boguma ku murindi bariko kwibaruka
nico gituma rero tuguma duhanura imiryango kwijukira gutandukanya ivyaro bakavyara bake bakavyara abana bashobora kuronka ivyo bafungura bakaja ku ishure kandi bakiga neza bakagira amagara meza hanyuma nabo nyene bakagaruka bagateza imbere imiryango bagateza imbere igihugu
mu gihe abarundi baharurwa miliyoni 13 n'ibihumbi 300 barenga kugera ubu ibitigiri by'umugambi penetere byerekana ko atagutandukanya inzara ku habaye bazoba ari miliyoni 16 zirenga mu mwaka w'2030 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Ijuja Amerika imbere guhana gahindukira igisata cha sport umugwiserukira gihugu u Burundi wabigeme warunguruje mu ncuro ya kabiri y'ugu higanirwa kuja mu gikombe c'imirigo y'umupira w'amaguru yo ku mugabane wa Afrika ku rwego rw'abigeme wunguruje inyuma yuko utsinze umugwiserukira gihugu wabigeme wa Ethiopia ama penalty 5-3 ni nyuma yuko iyo mirwi yompi irangije fise ibitsindo 2-2 mu nkino zibiri zayihuje mu nkino zo mu ncuro ya kabiri umurwi nserukira gihugu wabigeme ku Burundi huzohora no Algeria mu kwezi kw'11 n'ukw'12 uno mwaka mugenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye na Aver Basegeta icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yatanguye avuga ukungene bakiri insinzi y'u Burundi kuri Ethiopia
intsinzi twayakiriye neza gose bakiyene umunezero ntangere turabyumwe twari twiteguye tukaraba n'inguvu abakobwa bacu bakoresheje kugira bashobore gutsinda inkino zibiri zose bazikiniye hanze byaratunezereye cyane biratwereka yuko tutakoreye ubusa nabo ku ruhande rwabo bashyizemo inguvu twaranezerewe cyane gose umwishyira mu cy'umupira w'amaguru mu Burundi
mu nshuro ikurikira ekipe nasiyonali y'abigeme y'u Burundi izohura na Algeria ngo tubwire igihe bazohura na ekipe ya Algeria n'ingene mubona ngo tegura uwo mugwi serukira gihugu w'abigeme
biteguye yuko bazokina hagati y'itariki 27 z'11 n'itariki 9 z'12 niyo matariki hafi yashyizeho bashobora gukinira ko ku ruhande rwacu tuzotegura neza nk'uko twateguye uruhu kujya benshi mu bakinnyi bariko barakina hajya akina ngaha mu gihugu hagati nicyo kintu cya mbere cyaduhaye inguvu kubera baronse umwanya munini wo kwitegura bariteguye kiringo kirenga ukwezi ariko baritegura bitegurira rya rukino rwa Ethiopia urumva n'ubu rero bagiye gutaha bace basubira baje hamwe bategura urukino kandi n'abana bakiri batoyi benshi muri bo ndetse hari abadakwiza n'imyaka 20 rero urumva muri iyo ntumbero abakobwa hagiye bahagaritse gukina kenshi abazo mwanya adakina performance irasubira inyuma mugabo ubu basaba guma hamwe bazogaruka batahe bashikire mu myimenyerezo abandanye bitegura kugira zo tugende guhura n'umugwi wa Algeria bagifise ryaritsime bari bafise ku munsi batsinde Ethiopia ahandi ibindi byose bya majyumvira y'amaguru birabafasha rikabashiraho urutonde ukungene bakora n'ukungene babaho babanye ahantu bashikira ku isante technique n'inkino rero za gicuti ngaha iyo bari ngaha abakina cyane inkino za gicuti
mwavuze ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FF mubafasha ku bijyanye n'uburyo bafise mubona buhagije cyane n'ikihe muzobafasha kugira abatere baje imbere kurushiriza muri amahiganwa barimwo aba amahiganwa yo mu karere ka Afrika
kugeza ubu turavye iyo twavuye niyo turiko turaja uburyo bafise ubuno bavuga yuko burakwiriye tuvuze ibintu technique by'ubuhinga tukavuga staff ababamenyereza n'ibindi bintu bica bijyana n'ivyo ivyo birakwiriye kiwe gisigaye kabara gashiruka bute na koreta ya mibaha kenshi kandi twizeye iyo jamugeza ya leta kenshi iyo bagiye gukina urukino rwa nyuma bazabemerera gashiruka bute bira nabo bashyiremo inguvu iryo turabyizeye yuko naho bazohava babadugiriza babwire ati aburyo igihugu cyama kibaha mu kubanezereza iyo mutsinze abo nyine turabudugije ko maze ko babaye karishi bwa mbere muri kane barakina kane kari iteka ku gihugu n'ubu rero turiteze yuko basubiye gutera iteka kandi igihugu kitazobadugiriza
murakoze cyane yari Avere Basegeta icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yariko atubwira ku ntsinzi ya ekipe nasional seruka ya gihugu y'abigeme mu guhiganirwa igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika aho uwo mugwi seruka ya gihugu w'abigeme watsinze igihugu cya Ethiopia ndabashimiye cyane murakoze
aba murakoze cyane
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kaba niyo ngaha duce tuba turabangiriye amakuru n'imiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara muri ivyo kuri micro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije ano majwi yacu turongera hanyuma mu bindi biganiro
Like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You came my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. Yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. It's the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Oh, body. You stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one can take your place, can I take your space. That is the fact I cannot erase.